muracyumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabashuhuje cyane, mwiriwe neza. Ni Thomas Camille ndi giye kubagezaho aya makuru. Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Tuvugira kandi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Turaba ibikenewe byose kugira ari kiza giteye cyangwa nk'ibitubona n'imbere yacu tube twabitegekanije.
Uyu ni niyo nkuru Isidore aserukira igisata kireba iterambere mu ntara ya Kirundo mu Burundi. Ni mukanya gato cyane muri aya makuru. Amakuru arimo kandi n'abana bakomerekejwe na grenade barimo bakinisha mu ntara ya Ruyigi. Nkuko rero narimaze kubibabwira, abana b'abahungu batatu baraye bakomerekejwe na grenade barimo bakinisha baragiye ibitungwa ku mutumba wa Rushubi, komini Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi. Bari bayitoye mu ishyamba hafi aho. Ubu barimo baravurirwa mu ivuriro ry'Imuriza muri iyo komine ya Butaganzwa. Umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana araduye inkuru irambuye.
Hari ku mutumba wa Rushubi, zone Muriza, komine Butaganzwa, intara ya Ruyigi, aho abana b'abahungu batatu igihe cy'isaha 12 batora ico bisi icuma c'imodoka. Alexi niyo kwizera w'imyaka 13 niwe yagitoye ubwa mbere, aratubwira uko vyagenze. Twamusanze ariko aravurirwa ku ivuriro rito ryahitwa Imuriza.
Ndari ndagiye impene, impene zarakine ico ndarubona. Hanyuma caturagirana nabo, hanyuma caruratembagara, caraturika.
Kirubona wiyumviriye ko ari gike.
Umenga ni icyuma cy'imodoka gari gitembagaye. Kwa turagiye.
Ni wagicokoje. Hafashe Imana Trezor w'imyaka 5 nawe nyene ari mu bakomeretse yatubwiye uko byaje.
Twabonye akizana ikipfana hiyo hari ya rubura. Acha yari karagifundura kicyo kiramukurukana.
Mfayo kugumya Manuelina ni mama wa Alexi niyo kwizera nyene ukinisha ico gisasu.
Twako turitegwa tukoma tuje ahantu. Hanyuma rero ubu aka kana kari hanze, ako kari hanze. Hanyuma rero tuge tubaye turi mu nzu twagiye twumva uruntu rugwa ko bibati ruturika gusa ntitwawe nyene. Ko hari ku munsi w'isoko rero tuguye mu gahundu nyene tubona tisira iraduhereye ko kwaci umwenye mugenzi wanjye ashasohoka cabaza ati ndugaye mu bibintu nibiki bibaye nibiki. Rero abo banyesoko baciye bavuga bati nujya mwana aciye yiruka yarafise ikintu mu minwe kiramukorokanye giciye gitembagara. None rero nimufata urya mwana.
Mbega mu nyuma vyavuye bigenda gute?
Hanyuma rero niho umugenzi wanjye abibona gute cavuga ati yo nimufate mu mwambura impunzu uriho yambaye muce mu muntu bikirangaha. Uyu nawe kandi yari karapfa cyane biteye ubwoba. Ndamubwira ati ahubwo munyaraka seriho twirukane kwa muganga baradupfana kuko ariko arava amaraso menshi. Hanyuma rero niho baca badufasha abantu tujya kwa muganga. N'uyu rero niwe we yaje mu nyuma hama nawe nyine arava mwashika kwa muganga.
Inabucumi Odeta umubanyi w'ahaturika ico kisasu ati ibigwanisho biracari mu micungararo yaho tubaye.
Twe twarigeze kukiraba ahandi hantu dore ko turarima dusanga bakisize ahantu mu kinyamavuta. Hama turahamagara rero abo twari kumwe mu ishyirahamwe abakuru bacu b'ishyirahamwe tujya tubabwira ati ngo murabe kino kintu tiyo murahatswe tiyo mukubita ku isuka ati ngaha twese twari kuba tuyogeye. Hama rero basanga mbere ngo no gutega kirateze twaciye duhamagara cyo umutekano ngaha baraza kugitegura bacyo baragitwara ku biro.
Petero Nkuriki umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi aremeza mu makuru agasaba abavyeyi kubuza abana gukinisha ikintu cyose giteye amakenga ahubwo bagahamagara inzego z'umutekano. Imuriza Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Tuve mu Ruyigi tujye muri Kirundo habaye inama yo gushyiraho umugwi w'amaho ujejwe gukinga ibiza n'impanuka. Koko rero Kirundo ni intara ikunze guhura n'ibiza by'inzara n'uruzuba. Buramatari Melchior Nankwahomba avuga ko n'ibibazo by'abahunguka n'abirukanwa mu bihugu by'abaturanyi nabyo biri mu bihanze intara yoboye. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinza araduha ibindi bisobanuro.
Yugurura inama y'abagize umugwi w'amaho ujejwe guhangana n'ibiza no gukinga impanuka. Melchior Nankwahomba buramatari w'intara ya Kirundo yavuze ko ibiza bikunze gushikira intara ya Kirundo ari byinshi. Uno munsi buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko ikibazo c'abahunguka n'abirukanwa mu bihugu bibanyi navyo nyene biri mu bibazo bihanze intara arongoye
bimwe bimwe murabizi sino byasindangire n'ururuzuba n'abantu barimo barahunguka n'abantu bariko barirukanwa nabo kugwaruka kumba nkugwaruka rurenga abana bataye nk'amashure turavye rero ibibazo biri mu ntara yacu kandi bikunda kwisubiriza kenshi twatumye ko mu byukuri iyi nama kugwego rw'intara rujejwe gukingira impanuka mu ntumbero yo kwigira hamwe ingene twonagura urugwego ibimpeje kuvuga turunagure umwe sahari avuga ati ico shika cyose nokora iki n'iki n'iki n'iki
kuri ivyo Melchior Nankwaomba asaba abagize uwo mugwi wagutse gushyiraho igitabo cy'integuro y'ibizokogwa ni mu ntumbero yo gukinga impanuka hamwe no guhangana n'ibizi
natwe uyu mugambi uradusaba igitabo integuro plan de contingence plan yofasha gukinga hagize ikintu gishika mbega abo bantu baje bahunguka bakeneye amabido kuva amazi banywa ninde muri twebwe yo duhaye amabido cyakare tubasabe rero mudufashe mu integuro y'ico gitabo uwo mugambi urimwo ugutegura n'ukuntu twotegekanya kugira ngo dufashe aboshikirwa n'ibizi
abagize uwo mugwe biyemeje vyihuta guhinyanyura igitabo cari kihasanzwe igitabo kirimo integuro y'ivyokogwa mu guhangana n'ibiza no gukinga impanuka Isidore niyo nkuru aserukira igisata kiraba iterambere ry'abanyagihugu mu ntara ya Kirundo
icyo gitabo tuzohinyanyura kiba kirimo ubuzima bwose bw'intara turaba ibikenewe byose kugira ari kiza giteye cyangwa nk'ibitubona n'imbere yacu tube twabitegekanije aho rero muvyo tuzohinyanyura ni bimwe nari navuze ati urgence yari hari muri mu 2012 ubu itakiri priorite rero ubu caturaba igihe turimo n'ama priorite n'ibibazo bimwe bimwe turimo nivyo tuzosha dutegura tuzoba twatumiye imigwi yose n'amakomine yose yahamagawe tuvyigire hamwe ubuzima bwose bwa komine n'ibibazo tubona imbere bishobora kuba nk'uko bitoba mugabo twebwe twabiteguye tukabona n'inyishu tugasha tubitorera n'ingoga
muri bishasha byitezwe muri ico gitabo ni kibazo cyo kwiga ingene hokwakirwa abahunguka n'abirukanwa
n'iki cy'abahunguka turakibona kubera kiri tuzogishiramo kubera turaze ivyo tumaze mu iminsi abantu barabibari habirukanwa hariho n'abashaka gutaha tugasanga ntidufise aho tubakirira mugabo intara baragerageza bakabakira kandi bakabafungurira byose ntahungurane bagira mugabo twabiteguye mu ntara ni priorite buramatari yaradusavye ko twishiramo
amashyirahamwe mpuzamakungu abiri akorera mu ntara ya Kirundo yiyemeje byihuta gutanga uburyo kugira ico gitabo c'integuro byo gukinga ibiza n'impanuka kiboneke ayo mashyirahamwe nayo akaba ari Concern Worldwide na Norwegian Church Aid mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco reka eloge wilika neza akwakire kuri iki kibazo cy'umugwi w'igihugu ujejwe gukingira ibiyaga uhanura inzego zose z'igihugu cy'u Burundi gufasha mu gukinga umutekano mu biyaga urwo rwego rwemeza ko hari bamwe mu bajejwe intwaro umutekano n'ubutungane barenga ku mategeko agenga ibiyaga bigatuma haba ingaruka mbi nyinshi eloge
Umugwi w'igihugu jeje gukingira umutekano mu biyaga mu Burundi washinzwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze kuva utanguye gukora mu kwezi kwa mbere uyu mwaka w'2017 uwo mugwi wemeza kumaze gufata ibikoresho byinshi bibujijwe mu burovyi n'amata pakiri bidandazwa vya magendu nayo nyana tari make urwo rwego mugabo rusanga impingi kiri ndende mu gukingira umutekano wo mu biyaga bitewe n'uko bamwe mu bajejwe kubikora bari mu bahungabanya je haho nyandwi hatwara umugwi w'igihugu jeje gukingira ibiyaga
abari ku rubuga no kuvuga abajeje intwaro mu makartier mu makomine hamwe n'abasirikare n'abapolisi bamwe bamwe bari ku rubuga bari kumwe nabo barovyi birikwana nabo bakora mu kiyaga ca Tanganyika usanga bataramenya neza uruhara rwabo mu gukingira ikiyaga ca Tanganyika mu gukingira urujanuruza mu kiyaga ca Tanganyika ugasanga barafise utuntu bakorana nabo birirwa baronona ikiyaga aha twavuze cyane cyane hajya ifizi byarira twasanze abantu babarovyi babagize banabi baroba mu bibanza bibujijwe kuroba mu kuko ariho ifizi byarira zikagwira dusanga hari n'abantu biha icyo bitimyeha bijya bivuko by'abarovyi gasanga abantu barayadukiza bakihi bivuko kandi mwe n'ibyo bibanza bishikwaho n'umushikiranganje ajejwe uburimi n'ubworozi
Nyandwi yemeza ko abantu bonona ibiyaga babikora nkana.
Aha tubamenyesha yuko abo bose bagira ubwo bwiza bwa nabi mu kiyaga cha Tanganyika babigira babizi. Abo bose biha ibibanza bicamwo amato y'abarovyi, ayo mato agaca bayakoresha mu kuroba handi habujijwe, ayo mato bakayakoresha gutwara ibidandazo biciye mu kinyegero. Ntawe uzi neza yuko bataba bacanamwo n'ibikoresho nk'inkobi bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Abo bose ni ngombwa bahanwe, kuko murumva yuko babikora babizi. Baragirije amanama menshi cyane mu gisata cyabo cy'abarovyi. Abajeje intwaro baragirije amanama menshi cyane, abajeje umutekano baragirije amanama menshi cyane. Kuvuga yuko ngaha twari twabahamagariye ahubwo gufasha umwe wese ahari umugizi wa nabi agahanwa.
Kugira abo bagizi ba nabi bahanwe, abahinga b'uwo mugwi ujejwe gukingira ibiyaga mu Burundi bamaze igihe batunganya inyigisho ku barovyi, abajejwe umutekano, ubutungane n'intwaro mu bice bicamwo ibiyaga bitandukanye. Kuri uyu wa kane hari haramukiwe intara ya Bujumbura n'umugwa mukuru Bujumbura ahaca ikiyaga Tanganyika. Umukuru w'uwo mugwa asigura ko yashimye gutumira abafata ingingo muri ivyo bisata kugira haboneke impinduka vy'ukuri.
Nico gituma twatumye k'inama y'abarongozi bakomakomeye mu nzego z'umutekano hamwe no mu ntwaro hamwe n'abajejwe ubutungane, ni kugira ngo twebwe aho tugeza tuhageze dukore, nabo umwe wese ahari akore akore ibyo ajejwe. Kwari guhanurana rero kugira ngo dushire ingufu hamwe kugira ngo abo bigire intumva ejo bundi bazotebe bihanure bahubwo bwiza bwa nabi.
Igihugu cy'u Burundi gifite ibiyaga bitanu, bine muri ivyo biri mu ntara za Kirundo na Muyinga mu buraruko bw'igihugu, navyo ni Cohoha, Rweru, Kanzigiri na Gacamirindi. Ikiyaga kigira gatanu ni Tanganyika, akaba ari naco kinini gusumba ibindi byose. U Burundi bugisangiye n'ibihugu vya Congo, Tanzania na Zambia. Eroje Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Tugumbi Bujumbura na Jap Africaine bivuga Association pour une jeunesse africaine progressiste mu France, n'ishyirahamwe riharanira amajyambere y'urubyiruko rwa Afurika. Ryakoresheje ihuriro rya mbere ry'urubyiruko rwo ku mugabane wa Afurika ryaberaga i Bujumbura mu Burundi kuva ku wa mbere ushize kugera kuri uyu munsi ku wa kane. Ihuriro ryarimo abantu 350 bavuye mu bihugu 28. Umukuru w'ishyirahamwe Ajap Africaine Eric Nsengimana, Eveline Batamuriza uyobora ishami rya Ajap Africaine rishinzwe umubano n'umuco, na Emmanuel Bikorimana umwe mu rubyiruko bavuye mu Rwanda, babwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije ibyakozwe muri rikoraniro rirangira rero uyu munsi. Byari mu kiganiro muri Isanga mwumvise mu kanya, tubumve.
Turabishimira kuko ibyo twasize ku rutonde zose twashoboye kubyigisha, hanyuma n'urwaruka rukaba rwari runyotewe kuja hamwe, ndetse urwaruka rukaba rwarashimye cyane icyumviro cyo gukoranira hamwe mu Burundi kugira ngo dushobore kwifatira ingingo cyangwa umwanzuro nk'urwaruka nyine muri Afurika. Bose bavuze ruti iki cyari gikenewe cyane, kandi ati n'ibintu tutegerezwa kubandanya. Barabyishimira, natwe turabyishimira, kandi biriko bigenda neza. Ibyo twasize imbere byose twashoboye kwiga, ibyasizwe ku rutonde byose, hama dutangira ibyiyumviro n'urwaruka rwavuye mu mpande zitandukanye.
Izo mpande zitandukanye yoba ari Afurika yo mu burengero, Afurika yo mu buseruko, yo hagati, ibindi bihugu byo muri Afurika byagize uruhara, reka byitavye iryo koraniro ni ibihe? Urwaruka rwavuye mu bindi bihugu byo muri Afurika turetse Afurika yo hagati
cyane, ibihugu byashoboye kwitaba rino huriro ni byinshi cyane, ku buryo twarose abo muri Chade, Cameroon, Maroc, turaronka abo muri Seychelles, turaronka abo mu Rwanda nk'uko mubona umwe ari ku murongo, turaronka abo muri Gambi, turaronka abo muri Zanzibar, turaronka abo muri Cameroon, turaronka abo muri Kenya. Ni ukuvuga ko n'abandi benshi bashoboye kwitaba, ariko ni ukuvuga ko bavuye mu mihingo itandukanye y'ibihugu bya Afurika, Afurika de l'Est, Uganda n'ihiri,
Misiri yoba yaraje, Maroc
n'ihiri, nabo bose bagiye baza, bose baje kwifatanya natwe.
Ntari nk'abavuye mu Misiri canke muri Maroc n'ahandi?
Yego, mu Misiri ntabashoboye gushika, barabuze uburyo, ariko muri Maroc baraje.
Egume namwe mushigana he Emmanuel Bikorimana mutubwire ikintu coba carabashize kunyota muri ivyo bikorwa ikintu mwashimye cyane gose niki niko ndababaza ikintu mwashimye cyane gose muri iyo koraniro ibintu mubona byashitse ku mutima nibi
ya na nakozwe ku mutima no kubona abajene b'u Rwanda batandukanye abaje pando abajene ba Afrika bahuriye ahantu hamwe bari kuganira ku cyateza imbere umugabane wabo icyo kintu cyankoze ku mutima kwisanga muri iyo konferanse y'urwaruka rutandukanye rwavuye muri Afrika yankoze ku mutima cyane.
Madame Eveline batamuriza ikintu mwibaza ko muvyo mwayaze vyose ibintu vyoja ku rutonde rwa mbere kugira ngo abari vyo ugwaruka go muri Afrika ikanahandi hose rushira imbere bishigwe mu ngiro maguru mashani nk'ibi
kintu twiyumvira ko co dufasha nka twebwe ugwaruka go muri Afrika turabiye hamwe ingorane ugwaruka rufise ikintu ca mbere co dufasha nuko twokwama turi hamwe twese tukaronka opportunite yo kuba hamwe nkuko
ajape yarayi bikoze mushana Eric Nsengimana irindi koraniro nk'iryo ritegekanijwe ryari rizobera hehe
ego murakoze cyane ikoraniro n'iri marayeza kuvuga aho rizo bera no kuvuga abazobitangaza ejo icyese tumaze gutangaza cyose ibyo twumvikanye ko ejo ibatandatu by'ubujumbura niyo tuzotangazaho ikoraniro rizosubira kubera mu mwaka rizosubira kubera ko n'igihugu rizobera ko ubu ntituramenya aho rizobera kubera ko muvyo bavuze bavuze ko bazobitangaza ejo ntibarahesha rero kubitangaza.
Ibintu nka vyinshi biramaze kuganirwa ko eka ejo no gusozera murashaka kutubwira ibintu bitekanijwe ejo ku munsi wa gatanu
tuzorarira hamwe mu ncamake ivyo twashoboye kubonera hamwe n'ingorane zihanze Afrika hanyuma kandi dushobore kubonera hamwe n'ico kogwa muri kino kiringo kugira ngo dukore Afrika ku mugabane w'ibihugu bikenye.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean de Dieu. Jean de Dieu muriwe neza?
Mwiriwe n'amahoro.
N'amahoro Jean de Dieu izina ry'ikirundi mwitwa nde?
Nitwa Niyonkuru.
Niyonkuru muri hehe?
Turi no muri komine Muhuta.
Komine Muhuta murafise ikibazo?
Ni muri Rumonge.
Yego me murafise ikibazo ndahazi. Urafise ikibazo urafise icyumviro?
Yego ndashaka kubaza uwo mutumire wa Eric ibihugu kuko baga amajaji 5 urugo bako batumiye amajaji 5 ndashaka kubaza ko tuzi muri Afrika ibihugu byinshi ko ibihugu byose byaba byaratumiwe.
Murakoze. Murafise ikindi kibazo?
Oye yego ikibazo cyashare icyo.
Murakoze Jean de Dieu reka tumwijambo umushyana he Eric Nsengimana. Ibihugu byashitse ni 28 ariko Jean de Dieu ashaka kumenya niba mwari mwatumiye bose kuko ibihugu byo muri Afrika biraruta ngaho.
Ego batumiye twatukeneye abarwaruka rungana amajana 50 ruvuye mu mihingo itandukanye ya Afrika twatumiye bose ariko nk'uko mubizi umuhini mushasha utera amabara ariko twe turishimira cyane kuba tubikoze ubwa mbere tukaba nk'abashobora kwitaba ibyo byiyumviro bangana uko biri igihe kandi bakaza rero twari twatumiye bose ariko nk'uko mubizi bose bashoboye kuronka uburyo kugira bashobore kuza ariko tukizera ko mu nama ikurikira ibihugu byose bizaba byitabye murazi ko ubwa mbere ugitangura rero n'abavuga bati bibaza ko atari ibyo ariko ubu bo barabibonye ko arivyo kandi babyishimira cyane gose ngira ngo bari ku murongo bamwe muraza kubibaza niko bari sana.
Yego mereka tubibutse ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Gedeon. Gedeon mwiriwe neza?
Amara amahoro.
Amahoro muri hehe Gedeon?
Jewe ndi mu ntara ya Cibitoke.
Izina ry'ikirundi ni nde?
Nitwa Ndabakenga Gedeon.
Ndabakenga murafite ikibazo mubaza umushyanahe Eric Nsengimana canke abo urundi gwaruka gwitavye ivyo bikorwa?
Ego ikibazo cya mbere nuko numvise ngo hari ihuriro ry'ugwaruka muri rusange nashaka kumenya ubwo gwaruka ruri Bujumbura ingene gwatowe ndo yavuze Afrika ni mu bihugu bimwe nzi byose bigize umubumbe wa Afrika canke hoho abo baba bari mw'iryo huriro batowe gute byagenze gute hanyuma aba noshimira yiyumvira icyo cyumviro kugira ngo barabe ingene Afrika yotera imbere cyane cyane iyo kugaruka na cyane cyane ko mbona ngo mu bintu bijyanye na politiki ugaruka sana bikomeza cyane rero nuko muri icyo gihe nabiri uko tutigeze tubimenyesha cyangwa tubonye n'inyigisho turayo ni ibintu bisunze umuntu ashaka kugira ko umugambi wayo wateze kuba ufise plan d'action rero gushika ubu plan d'action sinzi ko uwo mutumire ava ayishikako canke bisanzwe yari mu mbere zizodushikira kuko nabonye ari umugambi uzofata ikiringo sinavuga ko ari kirekire kuko mu 2030 si kera cyane.
Murakoze Gedeon. Reka tumi ijambo Eric. Ariko Eric, ha Madame Evelyne ajejwe afise amabanga akomeye ya komisere afise ico abunganira ashaka gucunganira mu kanya turagaruka kuri Emmanuel Kolimana nawe nyine agira ico avuze ku kibazo vya Gedeon. Nduga ku ijambo Eric.
Murakoze cyane. Ego nkuko abivuze twese twabimenyesheje mu kiganiro c'ubushitse ingene twatumiye abantu twaradanshije turahamagara abashyitsi bose bafite icyo bamaze kugira ngo dushobore gushyira izo ngufu hamwe muri Afurika dushike ku iterambere rirama kuva mu kwezi k'umunani umwaka w'2016 dutangaza ko iri huriro rizoba. Twaragize na lancement officielle itariki 14 z'ukwezi kwa kane tumenyesha abarundi n'amakungu ko iri huriro rizoba, ko abo kuyandikisha ikiringo kizohera muri mu itariki 15 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2017. Iri huriro riteganijwe kuwa 21 gushika 25 z'uku kwezi nyene turimwo. Rero ku bijyanye no kubimenyesha nongera ndabyandika no kuri Facebook no ku masite yose atandukanye, urumva n'amaradiyo menshi yarabivuze na televiziyo ya Katari gake. Kubimenyesha uburyo bwose bushoboka kugira bashobore kubimenya twari twabukoresheje, nibaza ko atashoboye kubangira yari arapaje kumviza amakuru, sino vyaravuzwe cyane kandi turagira turahimiriza abantu kwiyandikisha. Hanyuma icyo twisunze mu gutumira nk'uko yasanzwe wayivuze, twashizeho novuga ibibazo wishyura, hanyuma iyo formulaire w'ikomvesi ukayirumbika, hanyuma niyo yashobora kuduha ko dushobora kugutumira cyangwa ntidashobora kugutumira. Turabye ko dushaka gushyira ibyiyumviro by'abantu hamwe kugira ngo ibyiyumviro bizova muri ino nama bizoshobore gushikira by'ukuri umuntu wese ahari. Nicyo gituma twagira selection kugira ngo dutumire abantu by'ukuri bazoshikane ibyiyumviro aho twifuza ko bishika, kandi tugatumira abantu twisunze ko bagiye gufasha kugira ngo ibivuye muri ino nama bishobore kuba mu bihugu byabo cyangwa mu ntara zabo. Hanyuma nk'uko nari nabivuze kandi mu bushize, twatumiye urwaruka rungana n'abajene bane n'umuadministrative umwe muri province. Nabo tukaba twaravuze ko twari twandikiye ministere ijejwe ministere yo hagati kugira ngo nayo ibaze abaguverineri nabo bafatanye n'amashyirahamwe asanzwe ari mu ntara kugira ngo bashobore kugira gutumira kuturungikira abantu by'ukuri baje kugira icyo batera bataje kwicara mu nama cyangwa bataje kumviriza. Kandi nabamenyesha ko twishimira abaparticipatwaronse kuri izo kiritere do selection twashoboye gukoresha. Hanyuma ikijyanye na plan d'action nacyo nk'uko yari karakivuga, ibikorwa dusanzwe twe twarabitanguye kandi nibyo biri no mu matedere kuko twabiteguye nyine twifuza ko bizobandanya bigenda. Bose bari angaje ko dutegerezwa gukora dukuye amaboko mu mutwe kandi dushyize hamwe kugira ngo dushobore kwishika ku ihangiro twihaye.
Mushikanaye Emmanuel Bikorimana, muri mu banyarwanda batatu bagize amahirwe yo kuba utogwa kugira ngo baze muri ubwo butumire, mwebwe mwatowe gute? Murafise ishyirahamwe rihanira ineza y'ugwaruka, vyagenze gute?
Mu by'ukuri icyo nabanza kuvuga ni ugushima umuyobozi wa Jap Afurika namwe mwaduhaye ijambo kuri iyi radiyo kugira ngo tuvuge ibyiyumviro byacu by'urubyiruko rwa Afurika. Umuryango wa Jap Afurika hashize igihe kitari kinini cyane mumenye kandi kitari na gito, kubw'intego zawo n'imigambi na viziyo na misiyo ufite, navuga ngo ahubwo umujeni utawubamo cyangwa utawujyamo umunyafurika yaba atifuza iterambere rirambye rya Afurika no ku giti cye, umuryango narawumenye ndangije kumenya ndawukunda kubw'intego zawo na misiyo ndangije kuwukunda nanjye mbona amalinki yo kuzatendinga inama nyafurika nk'uko n'abandi bagiye bayabona mu bihugu bitandukanye nanjye nanzura ko nzaza kugira ngo mfatikanyirize hamwe n'urubyiruko rwa Afurika kureba icyo twakora nk'urubyiruko nk'abajene nk'abantu bafite imbaraga kugira ngo tubashe kugera kuri Afurika yacu Afurika twifuza. Rero nabonye like zo kwatendinga inama nanjye ndabiyarojistra nk'uko byagiye bikorwa binyuze muri protokole nziza ya komite d'ajape d'Afrique nuko rero nanjye nashimitse nisanze muri iyi nama kandi byaranejeje cyane.
Ego Madame Evelyne batamuriza hari ikibazo cabajijwe na Gedeon kivuga ati gwaruka gwatowe gute mwebwe ko munjejwe amabanga eka umubano n'imico muri iyo shiramwe murashaka gutanga umuco ukuntu byagenze ugwaruka bwo mu Burundi rwagize uruhara muri iyo koranire urunga niki gwatowe gute umushe na Eric Nsengimana yabivuze ariko na Eric musubiye kumuha inyishu byo bari byiza cyane
ego murakoze ugwaruka rwo ngaha mu Burundi rwagiye rutogwa batoye babiri muri ajape batora na babiri bo muri leta barungitse na guverinema n'aba provinsiyo bajya ba guverinema barazi ibikorwa bakora kugira ngo baze kubiratira abandi n'abandi bashoboye kuva hanze bashoboye kubona ibikorwa mu Burundi biriko birakorwa kugira aba batore rero ni ukuvuga abajape batorwa n'aba provinsiyo kuko nibo baba bazi abari ku kizi ariko barakora kandi bafite ihangiro ryo gukura Afurika ku mugabane w'ibihugu bikenye kuko no mu kuvuga umuntu ariko arabivugwa urashobora kubona icyo umuntu agamije hama abo bantu ze yabona abandi nabo barungitse n'abaguverineri cyangwa n'abandi bantu babona ko bafite gukora nabo batorwa nabo bandi mugabo abaprovensi bo kuva bajape bakabafasha kuraba uko abo bantu bakora by'ukuri kandi bafite ihangiro ryo gukura Afurika ku mugabane w'ibihugu bikenye.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Elia Sengiyumva mwiriwe neza
Frederic Ngudukiye
mwiriwe neza muri hegari Elia Sengiyumva
Sengiyumva Elia mufukana nkaba ndi muri komine Muha bazara cha Bujumbo
ego murafite ikibazo murafite icyiyumviro
ego ni cyiza cyane kuri icyo cyiyumviro bagize nashaka mbazi icyiyumviro cyiza kiti wababihaye kandi umeze gute ba ubu umwe gushika mu 2025 ko mbona ugwaruka kwaba ukwize canke urutitwe bafite ubukene butagira izina hari icyo babiyumviriye ku migwi yose mbega mu kuhiganwa nta mugwi n'umwe ushobora kwitonga narenganijwe tubazo twanjye twasonye nke umuco murakoze
ego murakoze Elia Sengiyumva ndabasabe mushya nahe Eric muduhe umunota umwe cyane gose kuri ico kibazo kugira ngo nabandi bashobore kucishura muduwe ku ijambo kibazo cha Elia Sengiyumva imigambi muri 2025
kugira ngo zikuri ugaruka rushobore kubona ko rugiye kogorora nk'uko twabitangaje ko dushyize dushyiraho ntiyegaranya Afurika kugira iterambere no gufasha ugwaruka muri Afurika icyo cyo cyarahanahanywa ku ivyumviro hanyuma icyo baratemeza kugira ngo gishobore kuzofasha ugwaruka kuba abanyuko ari ingirakamaro hanyuma nkabibutsa ko kimwe kigega cise fonde investissement de la jeunesse fige muri Afurika ari kigega cishiriweho n'ugwaruka ku buryo bw'ugwaruka ata mahera azova hanze ngo aje gufasha muri icyo kigega kiretse abazabashimye kudushyigikira kugira abazaba twakompanya ariko novuga ko ari intererano y'ugwaruka rwa Afurika kugira ngo Afurika ishobore kuva ku mugabane w'ibihugu bikenye.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aba rero bari Frederic Nkundikije, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika waganiraga n'umukuru w'ishyirahamwe AJAP Africaine, Association pour une jeunesse africaine progressiste, ishyirahamwe riharanira amajyambere y'urwaruka rw'Afurika. Iri huriro nako rero iyi association iri shyirahamwe ryakoresheje ihuriro rya mbere ry'urwaruka urubyiruko i Bujumbura kuva ku wa mbere abantu ba 350 bari bavuye mu bihugu 28 bari bateraniye rero i Bujumbura hanyuma Eric Nsengimana uyobora JAP Africaine yari kumwe na Evelyne Batamuriza nawe muri iryo shyirahamwe na Emmanuel Bikorimana umwe mu rubyiruko rwavuye mu Rwanda. Turabashimiye cyane rero. Andi makuru ni saa moya n'igice. Murakarama.